mubandanye kumviriza radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika ari kuri Samiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse mu Burundi ko mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave, ku mugoroba mutwumvira kuri metero 25, 23 canke 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri radio Nshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi no kuri Facebook, Facebook Live, adresse yacu ni VOA Radio yacu. Kaze mwese mu biganiro vyo kuri nosaha muri studio 5, muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Na Fidel Niyongabo, kaze rero mu biganiro vyacu vyo kuri isaha.
Abayobozi birirwa mu makimbirane bakemura ibibazo hagati yabo kurusha gukemura ibibazo byabo bayobora. Biragenda bikavamo iriya myanya n'amanota byagaragara. Abanyafurika ubwo nuko mwapfuye niko mushaka gukomeza kumera.
Uyo ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ariko aranebagura abayobozi batandukanye b'igihugu. Yavuze ko bategera abanyagihugu basanzwe kugira ngo bumve ibibazo byabo. Hari gihe cy'ibirori byo kwakira ibyaranguwe mu ntara zitandukanye cyahuriranye no gusezera ikiringo cy'inama nshingamateka cya gatatu. Ni inkuru tubafitiye mu kanya.
Mbere yaho dutangurire ku nshamake y'amakuru yo hirya no hino ku isi twabateguriye mu itangazo yasohoye uno munsi kwa kane. Leta ya Amerika yatangaje ko habaye intambwe mu nzira y'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Abashikirizwa manza b'umukuru w'umugwi batavuga rumwe na leta muri Zimbabwe, Tendai Biti, bavuga ko yimwe ubuhungiro muri Zambia hararungikwa mu gihugu cyo cy'amavuko cya Zimbabwe, kandi bitangazwa ko yagirijwe ibyaha byo kugumura abanyagihugu.
Perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir yagiriye ikigongo Riek Machar ayoboye batavuga rumwe n'ubutegetsi bafashe ibigwanisho hamwe n'iyindi migwi yose igwanya ubutegetsi.
Israel yarayigize ibitero byo mu kirere mu karere ka Cisjordan. Abagwanyi bo muri Palestina nabo bagira ibitero byo mu vyo kubutaka mu gihugu cha Israel. Ayo makuru ntayandavugwa hijya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twaye bateguriye mugume ku maradio yanyu.
Idonido ry'amakuru yo hijya no hino twabateguriye hani Washington. Leta ya Amerika yatangaje ko habaye intambwe mu nzira y'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivyo ni nyuma yo kurunani rw'imigambwe iri ku butegetsi rugenye umukandida yumvikanywe ko na bose uwundi atari Perezida Joseph Kabila kwitoza mu matora yimirije kuba muri Kongo. Itangazo bwasohoye kuri uno munsi, ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika buvuga ko iyo ari intambwe ikomeye mu nzira ya demokrasi muri Congo. Ubwo bushikiranganji bumenyesha ko bushimishijwe n'ingingo ya Perezida Kabila yo kubahiriza ibyo yiyemeje ku bijyanye n'ibwizwa nshingiro n'ibiri mu masezerano yatewe ku igikumu mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2016. Amasezerano amusaba kudasubira kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika butangaza ko abanyekongo bategerezwa kwidegemvya mu gushikiriza ivyiyumviro vyabo no guhitamwa abakandida bifuza atabwoba bwo gutotezwa canke kwicwa. Leta ya Amerika isaba urwego rw'igihugu rujejwe gutegura amatora n'abategetsi ba Leta ya Kongo gufata ingingo zikenewe zijejwe gutuma amatora yimirije kuba ku itariki 23 z'ukwezi kw'12 muri uyu mwaka w'2018 yizigigwa. Imenyesha ko abanyekongo baronsa akaryo gakomeye kukubona ko ubutegetsi buhererekanijwe biciye mu mahoro. Leta ya Amerika itangaza ko yiteguriye gufasha muri uwo mugambi hisunzwe ikirangamisi cy'amatora.
Abashikirizwa manza b'umukuru w'umugwi batavuga rumwe na leta muri Zimbabwe, Tendai Biti, batangaje ko uwo yari yarahunze yimwe ubuhungiro muri Zimbabwe, muri Zambia, nako yongera asubizwa mu gihugu cyo cy'amavuko cya Zimbabwe. Gilbert Fili avuga ko Biti yashizwe mu minwe y'igipolisi cya Zimbabwe kuri uno munsi wa kane birengagije itegeko rya sentare ya Zambia ryasaba ko murantunga yuko ugusubizwa inyuma muri Zimbabwe byohagarikwa. Biti rero yashitse muri Zimbabwe kuno munsi aca afatwa n'igipolisi yagirizwa ibyaha byo kugumura abanyagihugu hamwe no kutangaza ibitari byo mu byavuye mu matora aheruka mu ndwiheze. ibiro vya ONU bijejwe impunzi kwisi vyasohoye itangazo rivuga ko ritewe amakenga menshi n'amakuru yuko Zambia yimye biti ubuhungiro hamwe no kuba bamusubije mu gihugu ciwe. Bavuga ko kwabaye ukurenga ku mategeko mpuzamakungu. Biti numwe mu bantu 9 bayobora umugambwe MDC Movement for Democratic Change muri Zimbabwe barondegwa n'igipolisi cha Zimbabwe. Ico gipolisi kivuga ko bahamagariye abantu bahamagariye abantu kugumura abanyagihugu inyuma yaho habereye amatora y'umukuru w'igihugu mu ndwi heze. Uwo mugambwe kandi uvuga wowo ko amatora y'umukuru w'igihugu yabayemwe amahinyu menshi kandi ko vyabaye kugira ngo ZANU PF ya Emerson Mnangagwa iharonkere amahigwe.
Mukarere ka Afrika ho prezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir yagiriye ikigongo Riek Machar ayoboye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafashe ibigwanisho hamwe n'indi migwi yose igwanya ubutegetsi. Iyo ngingo ifashwe iminsi mike nyuma y'uko amasezerano yo gusangira ubutegetsi atewe kwigikumu mu kigoro ka nyuma ko guhagarika ingwano imaze imyaka 5 muri Sudani yo mu bumanuko. Abatavuga rumwe na leta ayobowe na Riek Machar yamara bavuga ko prezida Kiir ata numwe akwiriye guha ikigongwe nyuma ko ahagarikiye ubwicanyi bukabije no kurengera inshuro zitari nke ku masezerano yo guhagarika ingwano vyakozwe n'inteko za leta. Umuvugizi w'abatavuga rumwe na leta Lam Paul Gabriel avuga ko ahubwo Salva Kiir yarakwiriye gusaba imbabazi Riek Machar n'abanyasudani yo mu bumanuko. Ibyatangajwe na Lam Paul Gabriel byerekana ko imigenderanire hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo icumbagira na hizo mpande zibiri zateye igikumu ku masezerano y'amahoro haraheze ikiringo kirenga indwi mu gihugu cya Sudani. Ku bw'aya masezerano yerekeye gusangira ubutegetsi Salva Kiir azobandanya kuba umukuru w'igihugu mu gihe Riek Machar azoba icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu umwe mu vyegera 5 by'umukuru w'igihugu. Amasezerano nk'ayo yarasambutse mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2016 igihingwano yaduka Riek Machar agahunga igihugu.
Israel yarayigize ibitero vyo mu kirere mu karere ka Cisjordan. Abagwanyi bo muri Palestina nabo ba Hamas bagira ibitero vy'amarokete ku butaka bwa Israel. Nikolai Mladov, intumwa idasanzwe ya ONU ijejwe gutunganya ibiganiro vy'amahoro, avuga ko icunga kibi gihari muri iki gihe gitegerezwa guhagarikwa mu maguru masha mu gukinga ingaruka mbi cyane zishobora gushikira abanyagihugu. Abajejwe gutabara imbabare muri Israel bavuga ko abantu batari bake bakomerekejwe n'ibitero vy'amarokete 80 vyatewe muri Israel kuva ejo ku munsi wa gatatu. Ivyo bibaye mu gihe impande zompi zari zaravuze ko hari icizere cy'uko hashobora kuba umwumvikano mu masezerano yopfundikwa hagati ya Israel n'umugwi w'abagwanyi ba Palestina ba Hamas.
Radio ya Amerika Washington DC. Prezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa araza kugira urugendo no munsi wa 4 n'ejo kwa 5 muri Zambia, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Zimbabwe. Iyo nkuru yatangajwe n'ibiro vya Prezida Ramaphosa ku rubuga Twitter. Naho muri Kenya, Evans Kidero yahoze ari buramatari w'intara ya Nairobi yagirijwe no munsi wa 4 ivyaha vya ruswa no gusesagura amafaranga y'igihugu. Abaye umwe mu bantu bakurikiranywe kuri ibyo byaha bifatiye ku rugamba guhugwanya ruswa n'isesagurwa ry'amafaranga ya leta. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta aherutse gutangaza
muri ko mwumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko ku mugoroba mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 25 canke metero 31 canke metero 41 mu Rwanda. Naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu.
Mushobora kandi nikudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri wezi tatu radio yacu @gmail.com yo ni site yacu.
Bona hano umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Abagize ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta barasaba Perezida Paul Kagame kutazushira urukumu ku itegeko ryongera amakori ku mitungo y'abanyagihugu, ubutaka n'inzu zo kubamwo, kuko bavuga ko iri tegeko rizoremera abanyagihugu. Ibindi kuri inkuru Asumta Kaboye.
Ubundi bubabeshye ntabwo ndi bunyira uruhande ngo muvangaha mwirata ngo mwakoze ibitangaza nta bitangaza mwakoze nta bitangaza mukora kandi ibyo mudakora bikuriye kuba bikorwa byabaha no kwishima murabishoboye birahari ariko ntabyo mukora muri mubindi ntabwo rero naje kuba henda naje kubabwiza ukuri mwashaka kukumva mutashaka kukumva ndakubabwira ibintu igihe kirageze bigomba guhinduka.
Uyu ni umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame mu muhango wo gutangaza uko uturere twakurikiranye mu manota hashingiwe ku mihigo y'ibyo twiyemeje gukora mu gihe cy'umwaka ushize. Umuhango wahuranye n'igikorwa cyakozwe na Perezida wa Repubulika cyo gusesa Inteko Ishinga Amategeko irangije manda yayo ya gatatu. Mu ijambo rye umukuru w'igihugu yumvikanye umwanya munini yihanangiriza abayobozi badakora neza agaruka ku turere twaje mu myanya ya nyuma mu mihigo. Akarere ka Rwamagana kongiye kuza ku mwanya wa mbere mu mihigo y'umwaka 2017-2018 gakurikirwa na Gasabo na Rulindo mu gihe Nyamagabe, Ruhango na Nyanza ari zo twaje mu mwanya ya nyuma. Mu turere 15 twaje mu myanya ya nyuma, uturere 8 n'utwo mu ntara y'Amajyepfo. Perezida Kagame yavuze ko kuba utwo turere twaje mu myanya ya nyuma duhuriye mu gice kimwe cy'igihugu bifite icyo bisobanuye. Agaruka koko utwo turere akenshi tubo twa nyuma bikurirana n'uko abayobozi badakora neza ndetse ntibegera abaturage.
Abayobozi birirwa mu makimbirane bakemura ibibazo hagati yabo kurusha gukemura ibibazo byabo bayobora. Biragenda bikavamo iriya myanya n'amanota byagaragaye. Abanyafurika ubwo nuko mwapfuye niko mushaka gukomeza kumera. Ibyo mukora cyangwa ibyo mudakora tuma muza muri iriya myanya ni nazo ngaruka ziri ku baturage muyobora. Niyo mpamvu ujya muri ibyo byaro ugasanga abana bagwingiye, ugasanga abana barwaye bwaki. Niba udashobora guhindura imikorere ni byiza wasaba waza ukabwira ubwira wowe utari kurabizi ibi bintu ntabwo mbishoboye.
Uyu muhango ni nawo wabaye wa nyuma w'akazi k'abari bagize Inteko Ishinga Amategeko yahise iseswa n'umukuru w'igihugu kugira ngo izasimburwe n'inshyi izatorwa mu kwezi kwa cyenda. Umukuru w'Inteko Ishinga Amategeko Donatira Mukabarisa yavuze ko abagize Inteko Ishinga Amategeko bitwaye neza kuko bashoboye kwakira ibibazo by'abaturage ndetse byinshi bibonerwa ibisubizo, ariko avuga ko icy'ingenzi bakoze ari ugutora amategeko agera kuri 315, akaba ariko hari itegeko rikomeye cyane batoye.
Tukaba twishimira ko amategeko yose twari dufite twabashije kuyatora nta na rimwe dusigiye manda y'ubutaha. Muri iyi manda ya gatatu kandi mu mategeko twatoye harimo n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015 ryatangijwe n'Inteko Ishinga Amategeko. Aha mbonereho gushimira Abanyarwanda bose bashingiye ku bubasha bahabwa n'itegeko nshinga bw'uko ubutegetsi bwose bukomoka ku Banyarwanda bakoresha bo ubwabo binyuze mu matora cyangwa binyujije ku bahagarariye, bakaba baratugejejeho ubusabe bw'uko ingingo y'101 y'itegeko nshinga yerekeye manda ya Perezida wa Repubulika yavugururwa kugira ngo bagire amahirwe yo kubona aho bahera babasaba ko mwabemerera gukomeza kubayobora nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Amategeko yatowe n'abagize Inteko Ishinga Amategeko basoje manda yabo kuri uyu wa kane hari amwe yagumye mu mitwe y'abantu nk'irirebana n'iry'amatorero ndetse n'amadini n'irindi ryatowe vuba rirebana n'amafaranga yakwa ku butaka ndetse no ku bukode bw'amazu. Ayo namwe mu yavuzwe cyane n'abatari bake atazibagirana muri iyi manda isojwe y'abadepite. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi hagiye gutangura gukoreshwa ikarata ikozwe mu buhinga bwa none ku batwara ingenzi kuri moto. Ni ikarata irangwa ari wese akora uwo mwuga. Ubutegetsi buvuga ko igenewe kugwanya ibyaha bikogwa na bamwe mu bakora uyo mwuga mu gutwara abagenzi kuri moto. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Eric Bagire w'ubusa.
Nabona umwirondoro wawe. Iyi si foto yawe?
Ni foto yanjye.
Iyi si nimero y'indangamuntu yawe? Iyi ni nimero ya perime.
Naho ntuwe ndahabona.
Ni ya kode yawe, urabona ko bihura?
Yego.
Turi mu mujyi wa Kigali aho umutekinisi yasobanurira abatwara abagenzi kuri moto ibijyanye n'ikarita idasanzwe ikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Buri wese utwara abagenzi kuri moto agomba gutunga yabyanga byemera.
Amazina na Erora. Urabona moto siye.
Si.
Dore noneho nyiri moto n'imyirondoro nayo itagaragara. Nta kibazo kiba kirimo.
Eba rero nisaba kabisa.
Uranyuzwe?
Ndanyuzwe.
Ni ikarita ubutegetsi buvuga ko ije gukumira bimwe mu byaha byakunze gukorwa n'ababarizwa muri uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto, nk'uko bwana Daniel Ngarambe, perezida w'ihuriro ry'abamotari mu Rwanda bivuga.
Impamvu iyi karita nigiye kudufasha kunoza akazi kacu. Bitewe n'impamvu ubuyobozi bwagiye buri tayari gukora. Ariko n'abamotari ubuyobozi bugiyeho ni ngombwa ko bahabwa umurongo wo gukoreraho. Kandi umurongo uza uri guturuka ku bitekerezo bitandukanye. Cyane muri no minsi hari abajura bafite ingeso mbi, idusiga isura mbi, itadusize isura mbi ku bamotari gusa, ishaka gusiga n'isura mbi igihugu cyacu.
Umwihariko w'iyi karita ibumbatiye umwirondoro wose uzaba yitunze, agihura n'ushinzwe imyitwarire y'abamotari akayikoza ku mashini azajya ahita amubona wese. Uretse kuyitunga nk'icyangombwa, iyi karita ikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ku bamotari, noneho ngo ishobora kuzabafasha kubona inyungu ku misanzu yabo mu bihe bitandukanye yakunze kurigiswa n'ababakuriye. Ubutegetsi bugasobanura ko umotari uzaba atunze iyi karita aho azajya agurira esanse y'ikinyabiziga nabwo azajya biboneramo inyungu kubera ubwumvikane buzaba hagati y'abamotari n'abacuruzi bikomoka kuri peteroli.
Dukoresheje iriya karita nta wuzongera kunywa esanse adafite inyungu. Twamaze kuvugana n'amastasiyo agera kuri abiri, sinyavuga n'abantu yamamaza kandi batari baduha amafaranga. Unywa esansi ukoresha iriya karita, pourcentage zizamuka imwe ijya kuri konti yawe, kuko ubwo tugiye kujya tubabaza na konti. Aho unywera esansi hose kwayo mastasiyo, kuko muranywa mugahomba kandi bakagumye kuduhinga. Ubonaho inyungu ihita izamuka ijya no kuri koperative yawe, koperative ikabonaho pourcentage, nawe ukabonaho iki? Kugira ngo bikorohereze na ya mande ya hato na hato n'ibiki byose koperative usanga icungiye ku mumotari.
Gutunga iyi karita birasaba ko uyikeneye agomba kuba afite uruhusa rumwemerera gutwara ikinyabiziga ndetse n'indangamuntu, bivuze ko bishobora kuzagorana kuzongera kubona muri uyu mwuga abawukoreramo mu buryo bw'uburiganya bazwi nk'abamamyi. Aba ngo bari mu biba abanyamahanga bagana u Rwanda bagasiga icyasha abamotari n'igihugu muri rusange. Bwana Charles Rusimbu, umukozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe ibyo gushakira urubyiruko imirimo, yibukije abatwara abagenzi kuri moto ko bagomba gukomeza gusigasira isura y'umujyi mu ruhando mpuzamahanga.
Tugeze ahantu umujyi wacu ugezweho, bivuga ngo n'abawurimo bagomba kuba bameze bate, nabo bagezweho. Hanyuma se kuki mushaka kudusubiza inyuma mu mateka? Abamotari nimwe ba mbere mugaragara, nimwe bimuri by'umujyi wa Kigali. Iyo muba musirikira mu mujyi buriya ni dekorasiyo, mwari mubizi se? Dekorasiyo rero igomba kuba nziza.
Bamwe mu batwara abagenzi kuri moto muri Kigali iyi karita bategekwa gutunga barayumva mu buryo butandukanye.
Uruhande rwa nyine bizatuma nkora ntuje meze neza, ntacyo nikaba ko nzari umumotari w'umuntu.
Wowe reka nkurikiye imfura Jerome, iriya karita ni nziza.
Wowe nta nyungu nimwe mumbona muri ino karita, kuko amakoperative ni inyungu zabo ubundi ni ukugira ngo bakunde babone iriya misanzu yabo, nta kindi, kugira ngo bakunde badukande nta kindi.
Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika bwana Ngarambe, perezida w'ihuriro ry'abamotari mu Rwanda, yemeje ko uretse kugenekerereza bakavuga ko muri Kigali habarizwa abamotari 12,000, naho ubundi ngo umubare wa nyawo ntibawuzi. Bivuze rero ko bitewe n'uburyo ibihano bigiye gukazwa ku muntu uzaba adatunze iyi karita, bizaba umwanya mwiza wo kumenya burumwe muri aka kazi. Iyi gahunda izakomereza no mu zindi ntara zose z'igihugu. Ni mu gihe igenekereza rigaragaza ko mu Rwanda haba hari abamotari nk'ibihumbi 45. Ikiguzi cy'iyi karita ni ibihumbi 2 by'amafaranga kuri buri munyamuryango. Kugeza ubu mu mujyi wa Kigali abashobora kuyibona batanze ibyangombwa ni ibihumbi 450. Umunsi ntarengwa kuba buri wese yayibonye ni ku wa mbere utaha tariki ya 13 z'uku kwezi. Mu bihe bitandukanye byakunze kuvugwa ko mu bamotari n'abakora ubucuruzi bwo mu kajagari bazwi nk'abazunguzayi, igihe byakorwa mu kavuyo ufatwa nk'umwanzi ashobora kuhabonera icyuho agahungabanya umutekano. Iri koranabuhanga rero rigamije ahanini gukumira ibyo byose ukurikije ibisobanurwa. Igipolisi kibukije ko kizafatira moto kubera kutubahiriza amategeko n'amabwiriza ukwezi kukarinda gushira atarajya kwishyura izatezwa cyamunara, ni ingingo ikomeje guteza inkeke kuri bamwe mu bamotari. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Eric, tuve ngaho mu Rwanda tujye mu Burundi. Umugambi wo gushinga ifaranga rimwe mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ririko urikuratera intambwe, ibyo byashikirijwe kuri uno munsi wa kane n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Joseph Butore, hari mu ruganda rwabereye mu mugwa mukuru w'intara ya Cibitoki rwo kurabira hamwe aho Burundi bugejeje mu kwitegurira iryo koreshwa ry'ifaranga rimwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Umushikiranganji wo mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe imigabo n'imigambi by'umujyango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko niwe yarongoye ugo ruganda Mufasoni Isabelle Ndahayo yabwiye abagwitavye intumbero yago
ugambere no guhimiriza abarundi kubijanye n'umujyango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko na cyane cyane ku masezerano ajanye no gushinga hamwe no gukoresha ifaranga rimwe yo mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko ubugira kabiri no kurabira hamwe aho tugejeje ishigwa mu ngiro y'amasezerano ajyanye no gushinga no gukoresha ifaranga rimwe mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko. Hanyuma ubugira gatatu ni uguhanahana ibyiyumviro mu byokorwa kugira Uburundi bushyire mu ngiro amasezerano ajyanye no gushinga hamwe no gukoresha ifaranga rimwe mu bihugu bya Afurika y'ubuseruko.
Icegera cha kabiri c'umukuru w'igihugu ariko atanguza ugo ruganda yabwiye abagwitavye ibitegerezwa kuja mu ngiro mbere yuko iryo faranga rimwe ritangura gukoreshwa mu muryango. Joseph Butore ni cegera cha kabiri c'umukuru w'igihugu.
Muri kino gihe ibihugu bitezwe imbere no guhanana ibidandazwa hagati yabyo ari naho umugambi w'ifaranga rimwe uzofise ishingiro. Dutegerezwa guteza imbere bidatebye isoko ry'imitahe tugire indinganizo imwe n'ibihugu dusangiye umuryango mu by'amategeko agenga ibijanye n'amakori hamwe n'amatagisi tutibagiye n'ivyo bijana byose byerekeye ikoreshwa neza ry'amafaranga ya leta mu ntumbero yo gushira mu ngiro amasezerano agenga ishigwaho n'ikoreshwa ry'ifaranga rimwe mu muryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko.
Naho rero abo bategetsi uko ari babiri bavuga uko basanga hakiriho intambamye zo gukura mu nzira. Aha umushikiranganji Isabelle Ndahayo ajejwe imigabo n'imigambi yo muri EAC agasaba ukwitanga ku murundi uwo ari we wese muri zo nzitizi harimwo amadeni ya leta umwimbu udashemeye mu gihugu nigabanuka ry'agaciro k'amafaranga y'amarundi. Abitavye ugo ruganda bafise ibyo basaba leta y'u Burundi kugira bwinjire mu ikoreshwa ry'ifaranga rimwe bwiteguye neza. Uyu ni wasomye ibyafundikiwe muri ugo ruganda.
Burundi ukwiye gushishikara gushyira mu ngiro amasezerano yo gutoreza amakori n'amatagisi kugero rumwe no mu ndinganizo imwe n'amasezerano ashira mu ngiro isoko rusange ya Afrika y'ubuseruko kugira ishingwa ry'ifaranga rimwe rishoboke. Icya gatatu harakenewe gutunganya ibyigwa byerekana uburusho Burundi bumaze gukura mu ntambwe zibiri zimaze gushyirwa mu ngiro tuvuga imwe ya Inyotwani na Marché Commun kugira tuze twinjire mu ntambwe igira gatatu yo gukoresha ifaranga rimwe twiteguye neza. Igikurikira harakenewe gukorera hamwe ibisata bikuru bikuru bishinzwe gutunganya imigambi nyamukuru yo kuzamura no gushigikira ubutunzi bw'igihugu.
Ugo ruganda rwari rwitabwe n'abakozi bo mu bushikiranganji bwo mu biro by'umukuru w'igihugu bujejwe imigabo n'imigambi by'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Bamwe mu bashingamateka na bamwe mu badandaza amasezerano yo gushinga ifaranga rimwe mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yatewe ku gikumu ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2013 nk'uko tubisoma muri ayo masezerano. Ayo nayo akavuga ko ibihugu byateye ku gikumu vyihaye imyaka 10 kugira vyitunganye no kuvuga ko ifaranga rimwe rizotangura gukoreshwa muri EAC kuva mu mwaka wa 2024 ku bihugu byose bigize uwo muryango. Mu cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Turakushimiye Evariste kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi kuri iyi tariki 9 ukwezi k'8 umunsi mpuzamakungu wahariwe abasangwa butaka mu gihugu cy'u Burundi. Abasangwa butaka bemeza ko bagikumirwa n'abandi bari mu yandi moko. Abasangwa butaka basaba ko boronswa amatongo ngo kuko inkono babumba zari zibatunze ubu zitakigurwa. Mu ishyirahamwe ry'abatwa Uniproba naho bashima ko hatewe intambwe mu gutorera umuti ikumirwa ry'abatwa. Bemeza ko hacibonekeza abatwa bakiri mu bugererwa. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Raymond Nzimana.
Abasangwa butaka mu gihugu cy'u Burundi bemeza ko ubu batabayeho neza kuko umwuga wo kubumba inkono wari batunze ataco ukibafasha. Naho babumba bavuga ko bataronka bagura izo nkono kuko abarundi benshi bakoresha amasafuri yakozwe mu byuma.
Ubuhinga bw'inkono bwarasubiye inyuma uba gaciro inkono icumba na majana ane amajana atanu utomboje inkono iteka na majana abiri abiri n'itanu kugeza kuri atatu kera twayigurisha amajana atandatu ayo majana atandatu akatugirira akamaro
batubwira ngo ubunyo ngo amasafuriya ngo niyakomeye ngo inya ngo nisetse kera bavuga ati inkono iryoshye indya kubera ngo ibyo mu isafuriya si cyo kimwe ngo n'ibyo mu nkono ubu naho tubikora turata mu isoko tukanama tukabura n'uwo duha amajana
ubu bizukiye amasafuriya tuzishoye baguha amafaranga make bagaca bavuga ati ndi n'isafuriya nta mafaranga mese njye ndaguhaye
kumva inkono ntacyo mba namenga tucyatumarira dukeneye nkanatwo nk'uko bote barataha natwe ahonga amatongo tukata turarima tugaheba kubumba tukicukira isuka
kiretse uyu mwuga utaki batunze benshi usanga baba mutururi n'utuzu duto dusakajwe ivyatsi kuva hejuru gushika hasi canke dukozwe mu vyondo bakemeza ko bibagora no gufungura ku munsi kandi n'abana babo batiga kubera kubura ibikoresho n'amafaranga y'ishuri abo basangwa butaka bakababazwa no kubona hari abakibekumira kandi ari abantu nkabo
uradukengera ugiye honyine mu bwoko bw'abahutu uri umwana w'umutwa baca bakubwira ngo none ngo umuhungu ngo yagiye ngo mu bwoko bubi oya ngo si umuntu twaye ngo nta n'icungu zoronka ngo azogufashe
abo tubanye mbona abanda banabindi umutamakazi urabona yuko nguze ubu uyu mugenzi amaze guhera barafata nabi ntibandaba nawe mbere ibyo kugira ngo bari kubafata ibyo byifashanyo urabona ko ndi umutamakazi ntibagira ati reka ntako tumwandike agende gufata mu bantu n'umutamakazi barankumira
twe baratadukengera kandi bakadukoma ubwoko ko turi abatwa mugabo jewe muri rusange nari nzi ko ubu ibintu byo gukomana amoko byaheje ababanyi tubanye bo ntibareka kudukoma ubwoko
ngaye mu cumba ntikarupfa karahetse kubera baduhonyera ko nyine kubera turi ubwoko bw'abatwa yurotse ubyumva na
mugaruke tugomba ati mbega kubera akagaye katohera kandi umurwayi dusigaye twinjiranamo
mu ishyirahamwe ry'abatwa mu Burundi barashima ko hari abatanguye kubona ko n'abatwa bashobora gutera imbere Emmanuel Nengo arongoye ni proba atanga karorero k'abarundi bashima kwiyitirira ubwo bwoko
no mu mico abarundi bavuga ati mwitwa umutwa nica kuko ariho no bacagubira ngo wa mutwa we buko ubu rero hariho bavuga atahuguri nyese byo byorohere naho rero ko ari hiyo ntambwe yo kumvisha aha batwa kwiyemera nabandi kumva yuko abatwa araba hariho n'amatungo menshi yagiye atangwa ahabwa abatwa mugabo ricyo turiko turaharanira ubu turiko turashaka yuko aho bayarunkijwe nibabahe rero n'impapuro zivyerekana kuko ari habasha kugira umugambi urama agatinya ndahatera ikawa ntazi kari wanje
naho hari iyo ntambwe uyarongoye ishyirahamwe ry'abasangwa butaka mu Burundi anegura ko hari abari muri ubwo bwoko bakiri mu bugeregwa agasaba abajejwe intwaro gukora uko bashoboye kugira uyo mugigwa wasezerewe ntusubire kuvugwa ku gataka k'u Burundi
ari ibintu turiko turavuga ibintu by'akarenganyo bibabaza hari abakiri ku bugeregwa kugeza bakorera shebuja guhera mu gatondo mpaka n'abantu bakamukorera
muri Bujumbura batazira Bujumbura rira na za ngo zaracari abakiri ku bugeregwa za bubanza bariho hari igihe twe tuvuga duti abakiri ku bugeregwa leta imunanire kumuha itongo kandi bizi kandi hariho abajeje intwaro baraho barabona uri karacinyizwa bamubona bakinumira
tuguma rero tubasabira yuko leta yofata ingingo nabo bari ku bugeregwa bucibwe
kindi ishirahamwe iniprobali negura n'abarundi bo mu bundi bwoko biyitirira ubwoko bw'abatwa kugira baje mu bibanza bitandukanye biri mu nzego z'igihugu urongoye iniproba akabivuga afatiye kubaheruka kwinjira mu rwego rw'intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi akanamenyesha ko ibwirizwa shingiro rishasha ry'u Burundi naryo nyine rikumira ubwo bwoko kuko atabitigira ibuhabwa mu nzego nkuru z'igihugu mu gihe ibitigira iby'andi moko bisanzwe bizwi i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
mukanya turasozera amakuru tatatu bafitiye muri uyu mwanya yamara dusubira tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije hani Washington leta ya Amerika yatangaje ko habaye intambwe mu nzira y'amatora muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ivyo ni nyuma y'uko runani rw'imigambwe iri ku butegetsi rugenye umukandida yumvikanywe ko na bose uwundi atari president Joseph Kabila kwitoza mu matora y'imirije muri Kongo
Muri Zimbabwe naho umukuru w'umugwi w'abatavuga rumwe na leta muri cyo gihugu Tendai Biti yirukanywe mu gihugu cya Zambia aho yari yasavye ubuhungiro yongera shigwa mu minwe y'igipolisi muri Zimbabwe ahaturuka akaba rero yagirijwe ivyaha byo kugumura abanyagihugu no gutangaza ibitari byo mu matora aheruka
Muri Sudani yo mu manuko President Salva Kiir yagiriye ikigongo Riek Machar ayoboye abatavuga rumwe na leta n'ubutegetsi bafashe ibigwanisho hamwe n'iyindi migwi yose igwanya ubutegetsi amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika dushimiye ingenieur Suleiman Talaware yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasil agebeye aho yadufashije kugeranya ibiganiro twari tubafitiye kuri isa kuri mikoro mari kumwe na Ange Fideni yo ngabo
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye, tubifuriza umugoroba mwiza. Imana ibahezagire.